muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi, ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Oriane Itangishaka.
Ubunga ba rwiyemezamirimo w'abadamu ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka, n'ibintu bitoroshye.
Uwo ni umufasoni yishingira imigambi kwiteza imbere mu gisata cy'ugucukura ubutare mu Rwanda ku bibazo bahura nabyo. Inkuru n'andi makuru twabateguriye turayagaruka ko mu kanya. Yamareka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Perezida w'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir yemeye gutera igikumu ku masezerano y'amahoro agenewe kurangiza ingwano imaze amezi cumi muri icyo gihugu. Ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika mu buseruko IGAD imenyesha ko ayo masezerano ategwa ko igikumu no munsi kuwa gatatu ku murwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba. Ishyirahamwe IGAD ryarafashije mu biganiro bigenewe guhagarika ingwano hagati ya leta ya Perezida Kiir n'abagwanya ubutegetsi bayobowe na Riek Machar yahoze ari icyegera cya Perezida Kiir. Machar yateye igikumu ku masezerano y'amahoro yari isabiba ku itariki 17 z'ukwezi k'umunani, yamara Perezida Kiir yaranse gutera igikumu kuri ayo masezerano mu kuvuga ko atamahoro arama yashobora kuba hisunzwe ayo masezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragabishije gufatira ibihano abategetsi bo ku mpande zose kiritse bagize intambwe mu nzira yo guhagarika ingwano muri Sudani yo mu bumanuko. Ingwano muri icyo gihugu yakuye mu byaba abantu bagera ku miliyoni 2 n'ibihumbi 200.
Muri Nigeria naho igipolisi gitangaza ko umwigeme w'umwihevyi yishe abantu bashika kuri 5 mu gitero yagize mu kibanza ingenzi zitegeramwo imiduga mu ntara iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria i Damaturu. Icyo gitero cyabaye mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri aho cyakomerekeje abandi bantu bashika kuri 28. Ntawe uriyitira icyo gitero, ariko mu bitero umugwi wa Boko Haram heruka kugira muri ako karere bakoresheje abakobwa n'abakenyezi, ivyo bigatuma abantu bagira amakenga yuko Boko Haram ishobora kuba ikikoresha abantu yanyuruje mu bitero bene ivyo. Tubibutse ko mu gitero Boko Haram yagize mu kigwati kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu mwaka uheze, Boko Haram yanyuruje abakobwa bagera ku 300, muri bo 200 bakaba n'ubu bataramenyekana amaherezo yabo. Umugwi wa Boko Haram umaze kwemera icese ko uzokurikiza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za Etat Islamique. Boko Haram ikaba imaze kugandagura abantu barenga ku 10,000 mu mugwi wayo uwo mu mugambi wayo ho gushinga leta yo mu buraruko bwa Nigeria igendera ku mategeko y'idini rya Islam.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuyobozi w'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rukurikirana ibyerekeye ubuhinga bwa nuclear Yukiya Amano yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko yishimiye ku bushobozi bw'ivyo biro bwo kumenya nimba igihugu cya Iran cyararondeye gukora ibigwanisho roho nyanganda haraheze ikiringo kirenga imyaka 10. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryatangaje mu ndwi iheze ku integuro y'amasezerano hagati y'abaserukira urwego rw'ishyirahamwe ONU rukurikirana ibyerekeye ubuhinga bwa nuclear n'abategetsi b'igihugu cya Iran bizorekurira igihugu cya Iran gukoresha abakozi bayo kugira basuzume ikibanza cerekeye ubuhinga bwa nuclear cihishije cha Parshin. Ayo masezerano atandukanye n'amasezerano igihugu cya Iran cyashitse ko mu kwezi guheze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitanu bikomeye byo ku isi. Ayo masezerano asaba igenzurwa ry'ibikorwa bijyanye n'ubuhinga bwa nuclear by'igihugu cya Iran no kubuza Iran gukora ibigwanisho roho nyanganda mu gihe ibihano Iran yari yafatiwe bizovanwaho.
Kuri uno munsi wa kabiri abategetsi muri Espagne na Maroc bavuga ko bafashe abantu 14 bavuga ko bari mu kagwi k'abashinzwe kwinjiza abantu mu mugwi w'abagwanyi ba Etat Islamique muri Iraq na Siria. Umushikiranganji wa Espagne jejwe intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko abo bantu bafatiwe ahitwa San Martin de la Vega mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Madrid no mu bice bitanu by'uburaruko bwa Maroc, i Casablanca, Fez, Nador, Nihe na El Hachoma na hitwa Driwech. Muri iyi myaka ya vuba igihugu cya Espagne kimaze gufata abantu batari bake bakeko kuba ari abagwanyi, harimo n'umunani bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka bavuga ko bari mu gace k'umugwi wa Etat Islamique kajejwe gutanga amakuru yo kumenyekanisha uwo mugwi mu gihugu cya Espagne. Tutse ko Espagne ari kimwe mu bihugu bigize akagwi k'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ibitero byo mu kirere ku mugwa kumugwi wa Eta Islamic kuva mu mwaka uheze.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje uno munsi kuwa kabiri ko bizofata igihe ku gihugu cya Sri Lanka kugira gishobore kunywanisha abanyagihugu inyuma y'ingwano yamaze imyaka 2063 muri icyo gihugu yamara leta nshasha muri icyo gihugu ngo irikiragira intambwe nziza muri iyo nzira. Abategetsi babiri b'Abanyamerika Nisha Biswal icegera cy'umushikiranganda jejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ko mu manuko no hagati muri Aziya na Tom Malinowski icegera cy'umushikiranganda jejwe imigenderanire ya Amerika ku vyerekeye demokrasi agateka ka muntu n'ivyerekeye abakozi babonanye uno munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Sri Lanka n'umushikiranganda jejwe imigenderanire w'ico gihugu Mangala Samawera. Urugendo rwabo rw'imisi ibiri muri Sri Lanka rwakurikiye ibiganiro vyamaze igihe gitoyi hagati y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry haraheze amezi atatu. Amerika na Sri Lanka vyaragize utwigoro two gutuma imigenderanire hagati yavyo imira neza kurushiriza imigenderanire yari yatosegaye igihe President Mahinda Rajapaksa yari ku butegetsi. Samawera yatangaje uno munsi wa kabiri kubiganiro vyarimwe vyerekeye intambwe leta iriko irafata kugira igarukane ubumwe mu gihugu no gukomeza intwaro igendera ku mategeko.
Mu Buyapani mu bumanuko bwaho havugwa igihuhusi cazananye n'imvura y'isegenya abategetsi basavye abantu barenga ku 100,000 guhunga nyuma yaho umuyaga ugize umuvuduko ugera ku birometero 180 ku isaha ubaye muri ako karere. Iryo segenya ryakomerekeje abantu bagera kuri 200 indege n'amagari ya moshi vyahagaritswe. Abahinga mu bijanye n'ibirere bavuga ko ico gihuhusi gisa n'ikigiye kubandanya kitikiza inganda mu buraruko bw'u Buyapani.
Radio y'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika.
Ubu numwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda aho ibihugu bigize umuryango w'ibiyaga binini bisabwa kongereza ingufu abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane mu kwirinda amabi akoregwa abagore ahabera ubucukuzi cyane cyane gufatwa ku ngufu n'ivyo asumutakaboyi adushikiriza.
Mu myaka ishize abagore bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahoraga n'ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina. Ibi bikorwa bigaragarira cyane mu bihugu bigize uyu muryango bikirangwamo imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro. Ibi bigaca intege abagore bamwe bagatinya kwinjira muri uyu mwuga. Abanyarwandakazi batinyutse uyu mwuga bemeza ko bafitiye akamaro ugeranije n'ubuzima babagamo mbere.
Turi impate ni ukuri nga unyereke mu mudamu hano ujegaje gumunyere na akazi gasambaraga bakwirirwa kuri bure kugira gutya utahaga tuza kababara umugongo ariko ubutwebwe twarayimenyereye bureke turayikoresha natwe.
Hanjye aka kazi karamfashije cyane ubundi ntarakazamo hazaga umutware wiwanjye. Kwa kwicara mu bana abana bakagege basinziriye ntegeje ikiro cy'ubugari umugabo azana kikaza wenda sambiri yaciye ku kabara afata agacupa. Ariko ubu ngo iyo nahembwe ndagenda nkahaha ibyo guteka nkashyira mu rugo yabaye n'imyambaro y'abana nkayigura ubundi wasangaga abana bambaye ubusa nanjye rimwe na rimwe ugasanga ntibigenze neza.
Mu Rwanda abagore binjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro baracyari bake. Imibare itangwa na Minisiteri ishinzwe iby'ubucukuzi igaragaza ko mu mpushya zigera kuri 700 zahawe amasosiyete cyangwa amakoperative acukura amabuye y'agaciro 19% ari impushya zahawe koperative ziyobowe n'abagore. Naho abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga 37,000 abagera ku 600 nibo b'igitsina gore. Leta y'u Rwanda ivuga ko igomba kuzamura uyu mubare ukiri muto w'abacukuzi b'abagore bakagera kuri 30%, kuko no mu zindi nzego iyi 30% yubahirizwa. Cyakora umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'umutungo kamere ushinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Bwana Imena Evode avuga ko mu Rwanda nta hohoterwa rikorerwa abagore bari muri uyu mwuga w'ubucukuzi.
Mu Rwanda nta kibazo cy'umwihariko nzi ngo hari ihohoterwa riba kubera abantu bagore bari gucukura amabuye y'agaciro, ntacyo turumva. Ariko ntibivuze ngo hari takuye kunozwa, kuko hari nk'ahabera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga haba ingeso mbi z'ubusinzi, uburaya. Ibyo ni ibintu rero biba bigomba ku cika tukashaka umuti kugira ngo ibyo bintu biveho.
Ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari birasabwa gukora iyo bwabaga abagore bakarindwa imitwe yitwaje intwaro ibabuza kwinjira mu bikorwa by'ubucukuzi ndetse no gufasha umugore akareka ko mu bakora imirimo yo hasi ahubwo nawe akaba yaba umukoresha. Mu Rwanda abagore bagerageje kuba barwemeza mirimo muri iyi mirimo y'ubucukuzi bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo kubona inguzanyo.
Natwe ikintu dusaba leta nk'ubu nk'abarwemeza mirimo abadamu ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo. Nukuvuga ngo ushaka n'ingwate kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka ni ibintu bitoroshye. Ariko hari ibigo byorohereza abadamu bikorera ku giti cyabo cyangwa abahinzi borozi, tukadusaba leta y'u Rwanda ko natwe yadufasha ikatwinjiza muri iyo sisteme natwe tugahabwa inguzanyo bitatugoye.
Mu bihugu bigize uyu muryango wa 12 kwikubitiriye gahunda yo gufasha abagore kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yatangijwe ku bihugu bitanu bikigaragaramo imitwe yitwaje intwaro aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Centrafrica, u Rwanda na Kongo. Intumwa z'ibi bihugu ni nazo ziri mu nama i Kigali igamije kureba uko iki kibazo cyarandurwa burundu maze abagore bagakora umwuga w'ubucukuzi bidegembya nk'uko abagabo babikora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abagize leta y'u Burundi yashizwe ahagaragara ku munsi wa mbere mu gitondo kuri uyu wa kabiri niho barahira mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Fidelite Ishatse niwe dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Le président de la République, devant le Parlement, moi, Léontine Zeimana, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale.
Aho baraye bagenwa mabanga y'ubushikiranganje bariko barahira imbere y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ibyegeraho byewe bibiri, abashinga amateka, abakenguza amateka, inzego z'igipolisi n'igisirikare. Iyo leta igizwe n'abashikiranganje 20, harimo abahutu 12 n'abatutsi 8. Abakenyezi bari muri iyo leta yarayishinzwe ni 6. Bose hamwe ko ari 20, abo bashikiranganje bavuye mu gambwe CNDD-FDD no mu 8 y'Abarundi. Abavuye muri CNDD-FDD 15, nabo 5 basigaye bavuye mu mizero y'Abarundi. Abo bavuye mu mizero y'Abarundi akabari Pelate Niyonkuru aramutse ubushikiranganje bw'ubudandaje amahinguro n'ingenzi, Serge Ndayiragije akaba ari umushikiranganje ajeje intwari ibereye, Felix Mporerimana akaba ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi, Jean Bosco Hitimana n'umushikiranganje w'ugwaruka hino n'imico kama, nayo Jeanne d'Arc Kagayo akaba ari umushikiranganje arabiterambere y'amakomune. Gatongwasa umwe mu mboneza zuna n'amizero y'Abarundi ntashimishwa cyane n'ibyo bibanza barayi baronse.
Twe twumva ko tugiye gukorera Abarundi mu rugero dufise, twari kwifuza kuronka ibisumbi byo twarose, ariko nibyo turoze tubishimye uko nyine.
Abasohoka ibihugu byabo hano mu Burundi, igihugu cy'u Rwanda, Kenya, Afrika y'Epfo, Egypt, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'intumwa ya Papa bari bitavye ibyo birori. Tubamenyeshe ko muri leta yarayishinzwe amashuri mato mato, ayisumbuye, aya kaminuza ubasigaye asangiye ubushikiranganje. Ikindi naco mwomenya nuko muri abashikiranganje bagize leta yarayishinzwe uko ari 215 ni bashasha, nayo 5 bagumijwe mu mabanga yabo. Abo nawe itabo Abdallah Ramutswe w'ubushikiranganje bw'igihugu cya leta, Alain Emenyamitwe atwara ubushikiranganje bujejwe imigendanire hagati y'Uburundi n'amakungu, umushikiranganje wo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye, Leontine Nzeyimana umushikiranganje w'ibiro by'umukuru w'igihugu ajejwe injira ry'Uburundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hamwe na Komimanira Kiza umushikiranganje w'Ubutare na Gataka. Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru, Charles Nditije umuyobozi w'umugambwe Iprona utemewe na leta yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko atemera leta nshasha yaraye ishizweho mu Burundi. Mu kiganiro n'umumenyeshamakuru Eddie Gwema, Nditije yavuze ko umugambwe wiwe udaserukiwe muri iyo leta naho bahoze bari mu runani Amizero y'Abarundi bivugwa ko rwahawe ibibanza 5 muri leta.
Kana gatonya muri leta twebwe ntiduhagarariwe ko ku bwacu nta leta irashinga leta ntawe twiyumvamo nta muntu wacu ari nuko nta leta ari n'umuntu.
Ese abo bantu 5 bivugwa ko baturuka mu runani Amizero y'Abarundi sanswe mubaza?
Bamwe turabaza bamwe ntabwo tuzi. Icyo novuga mu nte ntagiye kuja kujya Amizero y'Abarundi kuko cyo gihambaye gusenda ibindi. Icyo novuga ni kuno munsi ku bwacu atakintu cabaye. Ikintu gusa aciyongeye ko nuko uno munsi Perezida Nkurunziza n'umugambwe wiwe n'abashuditse babandanya bahunyanga ibwirizwa shingiro, bahunyanga amasezerano y'Arusha, babandanya bakoresha igikenye kagagazo, babandanya bakoresha gukengera Abarundi akarere kambere n'amakungu.
bwana nditije muravuga ngo nta cyabaye nubwo president Nkurunziza yashize ahagaragara urutonde rwa guverinoma nshyashya yo muvuga ibyo mu bihera kuki cyane cyane ko hari abavuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gushinga leta
ugatsinda amatora ubanzonyanga ibyizashinge honyoza amatora yarusha umukuru w'igihugu kintu cya mbere ajejwe niho guvyotsi ni kubahiriza amateka n'amategeko n'amabwirizwa rero iyo umaze guhunyaga ibyizwa shingiro n'amasezerano yarusha ni kuvuga aba bamaze guta intumbero ibyo nicyo twatwatse twebwe gushika uno munsi nta matora araba kuko nariko ndabivuga iyo byose byakozwe hahunyanzwe ayo mabwirizwa ahambaye cyane mu gihugu yarabandanije aho niko mbere ni kurahira yarahiye kiringo ciwe ca nyuma kitararangira arabandanya kandi ashinga ibyegera ibyababyiwe cyari cyane cya mbere aho nyangingo ya ndabwo n'icera kuko twayobabariye yuko uko bava yuko abajya muri bintu bagaragaza ibigambo yashikanye igice kimwe cya 20 cy'amajwi mu matora y'abashinga amateka ibyo si ibyo resiko byagenze muri bino byagenze kuko muganga y'iprona wa konsiliya ufite ibice bibiri n'utunywewe turenga ko yabandaje n'uburere ashinga leta ngo nyanze nyine izo ngingo iyo ngingo y'amasezerano yabandi y'ibwirizwa ashingira urumva rero yuko ku bwacu ibyo nibyo byatumye haba ingorane mu gihugu haba indi uruhaga umugumu ko haba abangara bicwa n'abandanya bahigwa buhongo twagira tuti twebwe iyo nzira ntayo twemera ku buryo rero abo batanu bivuga twe ni bose abo bo mwizere abantu nabo bose bagiye leta icyo twokwita leta y'icaduka kuko leta ntiraba kuko amatora ingana yagenze ibyavuye muri tubyemera ku buryo rero twari tuvuga mugabo adasa na ikorona iyo leta ntituraba nta mudasigana n'umwe ariwe kandi abuze yinjira kuko yatusinge mu nama nshinga amateka n'ubundi ko bizogenda.
Hanyuma se mubona ibyo bibazo umaze kuvuga byabonerwa umuti gute? Mwebwe umuti mushyira imbere ni uwuhe kugira ngo ibyo muvuga byose bibe byakemuka?
Icyo dusaba ni ibiganiro. Kizakuru byiza je yikiye guca twizwa kirangi batuti ni abarundi bose mu bwoko bw'uri mudamba yose amashyirahamwe yigenga twicare turabe yuko ibi byagize uronyanga amasezerano yarusha bironyanga n'ubashingiro bizana amarira n'amaganya muri bene Burundi ko ari inzira idashika doze rero twite turayinge naho shingwa leta mfata kibanza yumvikanye ko ifise igikorwa nyamukuru cyo gutunganya amatora yituje amatora yumvikanye ko amatora ahuriyemo bose amatora azana amahoro n'umutekano mu gihugu n'iterambere.
Charles Nditije umuyobozi wa IPRONA turagushimiye cyane akanyu ha radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze nanjye.
Turagushimiye cyane nawe Edi Gwema. Tukiri mu Burundi haheze iminsi amabarabara mwamwe yugagwa, ibyo bikaba bigira ingaruka ku ruja n'uruza rw'abanyagihugu aho imirimo yabo isa n'iyahagaze muri iyi minsi. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni Murantunga yaganiriye n'abanyagihugu bari ku biro pafe by'igipolisi gicungera imbibe n'akarere ahasanzwe hatoregwa impapuro z'inzira hahugawe no munsi rero kubera ukurahira kw'abashikiranganje ba leta y'inshasha y'u Burundi aho kuri pafe hasanzwe hegereye inyubakwa y'amakoraniro yo mu Kigobe aho abashikiranganje barahiri. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Natangwe kwasika saa tatu na nusu amabara duhinda ngo tukigwe hirya kugira babanze kurahira abasengamana abashikiranganje hanyuma niho batubwiye ati tubakosanga uri muze saa tatu tugarukiye turindiye ko bahava bugurura hanyuma turabe ko baduha byangombwa byacu.
Sinahashije saa moya nino ntasitse mbona bariko baratangira fromire ngaha hanze n'uwayujuje yayujurije aha hanze nyene ariko benshi bamaze guheza kujuja turavuga ati twe twaje kujuja ati nimutoreje fromire mutore mwe tutahe baranka kugitora bacakava baruwa dusunika ngo nimugende mwigiko hajya haruguru ngo dusubira saa munani ko ndibaza niko byagenze byonyine ejo ntabwo hakojeje n'ejo nari naje ngaha sankaruka sinarinze kuronde cyangombwa kubwazi k'umuntu atunzwe no guhangayika kugira umuntu aje guhangayika nyene
ndamaze nk'ikintu cy'isandi hariya muri tuwo mu Gagara naje ndamanuka kuri Garde Noro muri barabara rirugaye ndafata bisi ndayivamwo barambarira ngo ntiyarengana canza gutyo baca baratubrokera hariya turagumaye gushikana n'ubu bure niho bavuye baturekura turaza n'amaguru buke buke turashika ngaha ntarakiba batubwiye twagumye duhagaze hanyene
nge nanjye nashyitse hano mu masaa atatu irenga nk'inusu yego na njenda ndebya ngombwa mukana bonye hose hugaye guhera ariko be ntahango kugira no ngaha je ni hano muri kazengagara
yego uwangaga
oya mbamo kanyoshi
urashaje gushanga hatagorana
oya byagoranye kubera umba na kibanga mije mu gagara kubera mayira yugaye
abacha kugana mu gagara
eh
ntabwo byari bikwiye kuko ndibaza nabantu ndibaza kuba baje birababara barasiwe mu kuko iyo baje birababara imirimo bose bagacha bafunga ndibaza hapfa byinshi nibyo baba bariko barabango nibyo baharanira gukicuka cyangwa biri hononekaye kintu noza bano ko ibyo bintu bo bihagarika gusa ntakindi bakareka kuja barugara abakora bagakora ndibaza nubwo bari kurahira ngaho bariko barakora ndibaza ntangorane cyari ku
igice nsaba no kuvuga ejo navuye ingozi ariko yo rajyango zijyari cyugaye ngozi bujumbura
ejo
ijyugaye kumamo zo kumukuru cyo ngo yagira doge ivyo numva ari ibintu kuba tugenda ahantu ugasanga hari ugaye akazi ntigakogwe ahantu hakora imirimo itandukanye mugaye byiza nuko umunyagihugu yokoroherezwa nimba ari imirimo itangure ku gihe kugira ngo utume umuntu aronde yaturone
turarosha rwamo ya siko byahora ibintu n'ibishasha twese biradutangaza amabarabara yokwagwa buri mwanya muri mwanya nk'ejo ibarabara kiriwe cyoga
ejo
ejo ko federal giye mu gutora bot turaguma ngaho gushaka kumugoroba muri mari yabandanije nta waje yashaka n'abantu bagenda uburanye ne ko hari bwoba ibiki rero vyo vyiwabo vyo kurahira nibiki twe n'ivyari bituraba ni batureke twibandanirize mu wese miyaje mu mirimo yiwe ibandanye uko vyahora kiriho kirahomba nyene kobera nta muntu ari karakora imirimo nko kwayifuza kira muntu wese aguma hantu ari ibiki abo bategetse nyene bariko batubuza amahoro ni baduha amahoro twigumira mu vyo wacu twihangayikira ko twahora ntabi
Radio ya America Washington DC tusubire tugaruke mu Rwanda aho bari iminyi bo mu karere ka Rwamagana bavuga ko barajwe ishinga n'ukutagira isoko bagurishirizamwo umwimbo wabo muri iki gihe bajana ivyo bimbuye mu karere ka Kicukiro ariko ntibemerewe kurenza saa 3 zo mu gitondo ubuyobozi bwa karere ka Rwamagana bavuga ko ico kibazo c'isoko biterekanijwe ko kizotoregwa inyishu mu mwaka utaha w'2016 ni inkuru ya Eric Bagirubusa
Abatuye mu mirenge ya Nyakaro n'impande zaho muri Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye barishimira umusaruro ukomoka ku buhinzi bagezeho ariko kuba nta soko bafite bacururizamo ibyo bejeje ngo bituma bibapfira ubusa bavuga ko barara amajuru bagemuye ibicuruzwa mu karere ka Kicukiro batanguranwa n'isaha ya saa 3 za mu gitondo isaha batagomba kurenza bakiri mu isoko
saa 10 umunyamaguru abatangiye avuye hangaha arimo kugenda cyangwa saa 9 byuka saa 9 za ninjoro akavyuka agakaraba n'uno akitegura cyane cyane nk'abantu bagenda bikoreye agataro ku mutwe abanyakigali bagera mu isoko saa 12 kuko rero urabona hari akagendo kugira ngo uve hano n'amaguru ugende ugere ikavugana kuvuga ngo ubisha kugira ngo saa 12 zuzuye ubugeze ku muryango w'isoko kugira ngo abanyakigali uhure nabo bakugurire
twebwe turi mu karere ka Rwamagana kandi abo batuzengereza na karere ka Kicukiro dufite agasoko rugende y'igitaka ku muhanda ushibugesera tukaba twasaba karere kacu ko kakora rira soko noneho tukaje turema isoko ryo mu karere kacu dutuyemo kuko twebwe turabaturaje tujana ibintu hakagira ababirangura babijana Kigali hakagira nababirangura babicururiza aho ngaho noneho tukaba twasoze 300 yo kwinjira mu isoko noneho saa 3 yagera za mu gitondo twebwe abaturage bakatwirukana ngo ni dutahe hacuruze babandi baranguye natwe bari gucururiza aho ngaho ubwo byarindi noneho waba wabuze ababigura ukabisohoka n'ukabisubiza hanze ejo wasubira bakongera kwa 300 ukabisorera kabiri cyangwa gatatu wabuze abakiriya bo kubigura kubera ko bakwirukanye isoko ritararemo
ibivugwa n'abaturage wabo mu byaro ni nabyo bigaragara ku isoko rya Kabuga mu karere ka Kicukiro bagemuramo ibyo babasaruye abahinzi ba Rwamagana babagomba gusohoka mu isoko ku isaha ya saa 3 za mu gitondo basanga bidatanga ubwisanzure mu mikorere y'ubucuruzi
kumva byibura baduhaye nk'ubwisanzure tukaba twajya wenda batubwira bati ni mutahe mu masaha 5 saa 6 byatworohera kuko buri muntu ntago abafite uri bumugore nawe abategereje uramugurira
ngewe ndi umuhinzi iyo nzanye inyanya zanje nshobora kuzizana nagera mu isoko Ya sai kagera ntari nazigurisha. Bikangombwa bakaza bakwandi dutero tuzijyane kandi twaje kuzigurisha. Ukareba hura sijyana ukahabura. Bareka rero umuntu akajya guma amagacuruza kugeza igi ikintu yazanye kiragurishirizwa agata. Ubwo yatubibonye tubona twe baduhohoteye nimbazanye bose y'inyanya ushaka makayi y'umwana ushaka guhahira umwana ngarye bakakwirukana utazigurishije hakabwo uzibikije ejo ukazagaruka kuzigurisha ubwo urumva umuhinzi aba yahombye yishimye ibyiziye ntacyo kurya ashyiriye abana ibintu biba byapfuye
isaha ya saa 3 za mu gitondo igomba kubahirizwa bagasohokamo nta gihindutse
nta kibazo
Nuko kujya ngo turengere inyungu z'umucuruzi utanga ipatante n'umusoro tumuretse ubu yaba ari umucuruzi ntabwo yaba ari umuturage kuko nabo yaba ari mu kudetaya kandi barabyiyejereje buriya mucuruzi wamuranguriye bakageza ku masaha angana ubwo bose baba ari abacuruzi kandi uwa mucuruzi hari byo tumunakubwiye tumugomba aba azaduha ipatante akaduha umusoro w'ukwezi akongera akaduha n'umusanzu w'isuku wahakorera buriya muturage rero tumugenera isaha kugira ngo avemo buriya mucuruzi abashe kubona ya nyungu ya bya bindi leta imabaze
uwo ni bwana Pacifique niyo nshuti perezida w'isoko rya Kabuga mu karere ka Kicukiro asobanura impamvu abahinzi ba Rwamagana baba bagomba gukurwa mu isoko n'ifirimbi ya saa 3 za mu gitondo ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana ku murongo wa telefone bwa bwijwi rya Amerika ku kibazo cy'abatakamba basaba isoko cyashyizwe mu mihigo y'akarere ku buryo mu mpera z'umwaka utaha wa 2016 isoko rizaba ryuzuye bwana Budurukari mu Wizeye Imana umuyobozi w'akarere ka Rwamagana
turabizi ko isoko rihari muri cyane muri Gishore arano akagari ka Gishore ari byahateganyagwa ntari hari ni kibazo garagara kandi nareje buriya bagira imyaka cyane twebwe twabiteganyije tubishyira no muri budget y'uyu mwaka ku buryo twumva ko bigenze neza uyu mwaka warangira ryo isoko rya twatangiye kurikora iyo tuvuga umwaka ngo tuba tuvuga umwaka w'imihigo umwaka wa bici ni ukuvuga ni umwaka utangira mu mpera z'ukwa gatandatu ukarangira mu zindi mpera z'ukwa gatandatu z'undi mwaka
bwana Uwizeyimana yanatubwiye ko iryo soko rizubakanwa n'umuhanda uzajya ufasha abatuye Rwamagana guhahirana n'utundi turere akabagira ubusa ijwi rya Amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
imbere yuko turangiza amakuru twabateguriye kuri isaha tusubire tubabwira ingingo nkuru z'amakuru yo hirya no hino twabashikirije perezida w'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir yemeye gutera igikumu ku masezerano y'amahoro agenewe kurangiza ingwano imaze amezi 10 muri ico gihugu ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika Museruko IGAD imenyesha kwa masezerano ategwa ko igikumu no musi kwa gatatu kumugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba
igipolisi cha Nigeria gitangaza ko umwigeme w'umwihevyi yisha abantu bashika kuri 5 mu gitero yagize mu kibanza ingenzi zitegeramwe imiduga mu ntara iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria Idamaturu icyo gitero cyabaye mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri aho cyakomerekeje abantu bandi bashika kuri 28 na uritira icyo gitero ariko mu bitero umugwi wa Boko Haram heruka kugira mu kare muri ako karere barakoresheje abakobwa n'abakenyezi ivyo bigatuma ubu abantu bagira amakenga yuko Boko Haram iri kigenda ikoresha abantu yanyuruje mu bitero be nivyo
umuyobozi w'ugwego gwishyira hamwe muzamakungu urikurikirana ivyerekeye ubuhinga bwa nuclear Yukiya Amano yatangaje no Moscow kabiri ko yishimiye ku bushobozi bw'ivyo biro bwo kumenya nimba igihugu ca Iran carondeye gukora ibigwanisho ruhonyanganda haraheze kiringo kirenga imyaka 10
Kuri uno munsi wa kabiri abategetsi muri Espagne na Maroc bavuga ko bafasha abantu 14 bavuga ko bari mu kagwi kabashinzwe kwinjiza abantu mu mugwi wa Etat Islamique muri Syria no muri Iraq umushikiranganje wa Espagne jejwe intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko abo bantu bafatiwe ahitwa San Martin de la Vega mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Madrid no mu bice 5 vya Maroc
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje no musiko wa kabiri ko bizofata igihe ku gihugu cya Sri Lanka kugira gishobore kunywanisha abanyagihugu inyuma y'ingwano yamaze igihe kirekire. Inshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byo muri uyu mwanya aha niho bihagarukiye. Mwari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo.
Na Oriane Itangishaka turashimiye Peter Handley mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Mwakoze kudutega amatwi naho butaha. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.